Abarimyi batandukanye bo mu kiyaya c'imbo cimbukamwo igiterwa c'ipampa baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu mwaka umwimbu ari muke cane. Bavuga kandi ko ari ikibazo kimaze imyaka myinshi cisubiriza. Impamvu batanga ziratandukanye, ariko ubukene bw'umwavu no guhembwa amafaranga y'intica ntikize nizo mvo nyamukuru ziza imbere ya vyose. Savera Nzikobanya nkana umukenyezi mwirimizi w'imyaka 60 kuva yaruka rimipampa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi avuga ko ubukurima ico giterwa bisa no guta amaboko.
Ubu byarahindutse ntibikiri nka kera. Kera twararonka umuti dushoye n'umushoro wa mbere tugaca turonka icyo dusoromesha. Ubu rero urabona ko ta mwimbo uboneka, n'isi yarashaje nta mwimbo wabonetse, ni rikeya.
Asaba ikigo c'igihugu kijejwe guteza imbere igiterwa c'ipampa kuba cihutira kuriha abarimyi no kubaronsa ifumbire, akemeza ko ubu abenshi badebukiwe no kuririma.
Bibapfako yokora nyene kugira ngo ituronse kare nacu nyene duce nyene tugira agatima keza ko kurirambukira kuririma. Hari benshi mbere banahe bati n'imiti ntibadu, rero gituma twimbura nuko twafuherekwa n'indege. Urabona rero ubu byarabutse nta mwimbu kiboneka, mwo bitugarukaniranye none turanka amajambe.
Mediatrice Hakizimana w'imyaka 38 akaba afise abana bane nawe nyene yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu murima wiwe w'ipampa yunga mu rya Savera.
Bivana n'umuti umuntu ashobora gupompa rimwe ukaza wumva ngo bahezeje ipampa rero igasaribura, gusa tukarikurikirana kubera duteramo ibigori n'ibiharage tukaronka icyo twoja, kuko besi dufise hanyene dutera ipampa n'ahandi dufise duca duteramo ibyo bigori tugaca turonka ibyo turya. Oya ntabwo aricyo kimwe, ubu nta pampa rikiboneka cyane. Nibaza ikibazo kinini y'inyako ari kubera imiti.
Claude Ndayisaba umurimyi w'imyaka 53 wabona ipampa nk'igiterwa cy'umuruho gusa.
Giterwa cipamba tugitera kuva mu kwezi kwa 12 gasarura nkuko tugeze mu kwezi kwa 6 turiko turasarura. Akugurisha tuzogurisha eje mu kwezi ku 8 amahera shaza mu kwezi ku 9. Kandi agafaranga nako bakwiye kutwongera n'ukuri. Mwaka kwezi twagurishije amajana 8. N'umwaka batubiko tuzogurisha amajana 9. Niburiburi cyari kuba n'igihumbi 200 basi ntakarusho nimvune.
Margarita Nzayimana umubyeyi w'abana indwi nawe nyene niko abibona. Uwo murimyikazi w'imyaka 48 yifuza ko agahembo k'abarimyi kaboneka n'imiburiburi mu kwezi k'umunani hagati.
Icyo gituma rero bakeneye kuraba kandi ntagafaranga bakakaduhereze nacu kare ndabakagira ni mu kwezi basi byate bye ni mu kwezi k'umunani no mu 20 bakaraba ko nubwo kubitanga kuko nacu dufisha ugwaruka twigisha turonderera amakaye.
Naico giterwa njabukamazi gisa nuko leta itakigishiramwo inguvu nyinshi. Abakirima nka Jeremy Hakizimana w'imyaka 58 bavuga ko kibafitiye akamaro kanini.
Zere naho bamunje ivyatsi akona nami agapama hariya mu kabende hepfo ku rusizi ndonka mabati 20 inkwe mu ipama mbona gusakarakaje ndonka kandi ndakuramo ntama hano ubu nizo zitunje umuryango.
Na Estera Minani w'imyaka 52 nico kimwe. Uwo muvyeyi w'abana indwi avuga ko ubuzima afise abukesha ico giterwa.
Ariko igipama cy'intuze ya igitego cy'ipama ni cyiza cyane, cyarampaye aho ndyama, kirampereza intungwa ngaburira abana n'ubu, kirampereza igitenge cyo kwambara. Nukuri igitego cy'ipama ni cyiza.
Umuyobozi mukuru wa Kojeko ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere igitego cy'ipama afite izindi mvo yemeza zatumye haba umwimbo muke. Gustave Majambere.
Twari twiteze kurimira ku mahegitari angana 3,000 n'5,000 tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800,000. Ariko rero kubera ingorane zimwe zimwe zagiye zishika aha twovuga nk'umwuzurira wabaye aho dufite imirima uburyo buke haba kuri Kojeko cyangwa ku barimyi bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire byatumye tudashobora gushika neza ku mahangiro.
Mu biganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Majambere aramutswa Kojeko yavuze ko hari impinduka nyinshi zigiye kuza mu gisata c'ipampa harimo koroheza abanyamitahe
kugira ivyigwa bijanye no kuvomera imirima. Ibi bizoheza bidufashe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe cyama byadutwaye umwimbu kira mwaka. Ama tuzobandanya ivyo kurondera cyangwa korohereza abashobora kuzana imitahe gisata cipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata cipampa. Tuzobandanya kandi guhuza amashyirahamwe amakoperative y'abarimyi b'ipampa, kuyahuza n'amabanki kugira bashobore kuronka ingurane itavuna.
Mu Burundi giterwa njabuka amazi cipampa cyatanguye kurimwa mu 1920 cimbuka mu kiyaga cimboho nyene mu myaka mike yakurikiye kimaze gutangura kurimwa cinjiza amahera menshi y'agaciro mbere kikaba cyaza ubwa kabiri nyuma y'ikawa ariko kuva hadutse intambara 93 inyuma y'icwa rya president Melchior Ndadaye ico giterwa cagiye gisa n'icibagiranwa bukebuke mu gihe umwimbo nk'urugero mu 1983 ipampa wangana n'amatoni 8000 n'ibiro 813 ubu yabarimye binanase haboneka amatoni ya 330 nkuko bitangazwa n'ikigoko Jerko mu vyigwa cyashize habona kuri uyu wa mbere eroje uri kaneza juri ya Amerika.